girahuba ubahwe
hari ha maradio abantu babatanguye kumva ko ajya maradio yugawe bace batangura kubona bati kugundo munsi rero ko buga ya maradio byanyangwa abantu bumvinize ko ibyo twabara twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
twahunze intambara yiki imbonera kure ishaka kutwica
Girahuba ubahwe
ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo sigi ngorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none muziki ko tukifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni kumisi yose ya gatatu ku bisaa 11 n'igice gushika isaa 12 z'umugoroba.
Mwiriwe mwese bakunzi ba Radio Inzamba asanzwe kaze mu kiganiro cacu girahuba ubahwe co kuri uyu wa gatatu. Girahuba ubahwe ni ikiganiro kiba yagira ku bijanye no kungena impunzi z'abarundi zibayeho aho zahungiye.
Umvirizi Radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Uyu munsi rero tukaza gukubitira mu gihugu cha Uganda aho impunzi zo mu miji w'ico gihugu Kampala zashoboye kuja hamwe ziriyungunganya zishingishira hamwe bise inkingi rikaba rifasha bamwe muri izo mpunzi mu kubigisha kugira bamenye uko boshobora kugira imigambi mito mito yo kwiteza imbere. Anshea niko yagize akaba ari we arongoye iryo shirahamwe atubwira ryari iryo shirahamwe ryatanguye abarigize n'icatumye ritangura.
Twari dumunzi na shimindi aho twatangiye kumenyera ati turiko dukorera mu buhungiro kandi ariko navuga adukingira tukatereka tugira ishirahamwe rizodukingira iryo shirahamwe ndetse ndetse ryo mu Uganda gusa uko twarose yemerewe gukorera mu karere tubafasha gukorera mu Uganda mu Rwanda no mu Burundi. Aho rero aho tsinda kugirigira abarundi bakeyi bo mu buhungiro harimo jewe ndetse mbere benshi nabo mu ishyano ry'iteka aho baritangukiye tubabwira tuti reka turabe ko twofashanya tugafasha n'abandi izindi mpunzi turi navuga tubayeho kumwe. Icyo kubera ko jewe nabisanzwe ndi mu Burundi nkora mu bintu by'uburimyi n'ubworozi narishyizemo navuga cyane kwita ekizere yacu ntoyi niho rero ngeze ngaha bakeyi twari twegeranye ntangira kuba ndatangira udukorwa duke duto duto two korora kugira ngo ndabe icyo shyitse ku kintu mbona ko noshobora kwereka bagenzi banjye b'impunzi ko bashobora kugikora bakunguka. Banavuga ko naroroye inkwavu ndorora inkoko turorora imbata ndagira ibitunguru beterave karoti impene turazorora n'ingurube. Ubu rero ndanaratoye ndagira nti reka ko tumaze kubona ibintu bishobora kuzana amahera bikatubeshaho dutangure kwigisha abandi mfatiye kuzo nabonye bishobora kuzana amafaranga ashobora kuba kutubeshaho.
Anshar niko yagize akaba kandi ari we yatanguje cooperative jeho kuki ubu ikabigizwe n'abarundi b'impunzi bagera kuri 32 aho bashobora kuziganya no kuguranana kugira ngo bashobore kwisumamwo ubu bamwe bakaba banorora inkwavu n'ingurube.
Narashyizeho cooperative yitwa jeho kuki cyadutanguza igikorwa cyo bita kuziganya no kuguranana kugira ngo turonke ikintu kizotangura ukuntu dushobora gutangura ya migambi. Aho umugwi wo kuziganya no kuguranana urimo abantu bashika 32 bamwe mu gice cyo kwita cooperative zeho kuki tubitangura byavamwo abo 32 baratangura gukora umugambi atangura kunywa baje mu no mu ngurube mugabo mu ngurube rero harajamwo harabantu bavuga ko bitanze bake barubaka ahantu hanini bashobora korora ingurube ndetse mbere n'abandi bakaza naho bakororera aho iyo koperative mbo nyine ni baratanguza ingurube zitari nke bajya kororera aho hantu hari hubatse i Kampala mu rugendo rutari ruto ibirometero 15 mugaye inkwavu bazororera mu gisagara bagira nti none ko batangiye ibikorwa reka nyabuna ndabigishe kwikorera imigambi niho natangurira ku bantu bashika 30 bakuze harimo n'imiyabaga abo bariga baraheza nabo nyene mu bize harasi batangura imigambi n'ingurube biyongera kuri ba bandi bari baratangiye mbere yo kubikorwa nabikora niko nibira nuko mu Rwanda yanabyagura mugabo haraboneka irindi shyirahamwe ragira yesanze ufashe guharuka ishyirahamwe yitwa Light for All arambwira ati none ko usanzwe wigisha ntubonye igishiriza rwaruka hama nitwaheza tuzoraba ko hari umugambi umuntu ashobora kubafasha niho naca ntangura inyigisho rwaruka rwarenga 23 bariga mu nyuma nabo duhegeje vuba bacara bagurira ingurube nk'izo gutagura nabo nyine bajya korora hamwe n'abandi aho bamwe batangira bari
ikiganiro girahuba ubahwe kirabandanya ari Nzomuhaya nawe numwe mu batwari yo koperative aratubwira akamaro kayo naho igejeje izo mpunzi aho byatumye zimwe muri bo zikura amaboko mu mpuzu bikuramwo ubunebwe babona ko akazi katari mu biro gusa ahubwo akazi kari no muri utuntu duto duto umuntu ashobora kwikorera gucyo akabona ico rirenza
koperative jo kuki twayitanguye turi abanywanyi 32 impunzi z'abarundi zibikampara mu gutangura iyo koperative twahereye kuri saving dutangura kugira saving hanyuma tumaze gutangura iyo saving tusha twiyumvira gukora imigambi tusha dutangura ubworozi bw'inkwavu n'ingurube ivyo rero biradufasha cyane mu kubaho kwa minsi yose ubuzima bw'impunzi z'ikampara zihurikiye muri iyo koperative ni ibintu bidufasha kubaho bituma uronka icyo wikora ko bituma utaguma wicaye zatumye impunzi z'abarundi zitaguma zirindiriye bwa buzi bwo mu biro butari bunaboneke baca bijukira ibyo byo gukora imigambi yo kwiteza imbere imigambi mito mito bigabanya ubunebwe bigabanya ubukene kuko urabikora ko mu gihe bikugoye ukeneye ikaye y'umwana uragurisha urukwavu ukeneye ikaye minervale y'umwana uragurisha ingurube ayo mahera akaboneka kuko ubuzima bwa minsi yose bukaze burabandanya yazaniye akamaro kanini cyane imiryango yacu kuko ngaha nk'impunzi ntibufite icyo bikora ko nta buzi dufise nta buryo dufise bukwiye bwo kuvuga ngo tuzorihe amaloye turihe minervale y'abana tujihe dusume ibyo kurya tugaburire imiryango ubwo buryo ntabwo dufite kuko nta buzi tuhafite ubwabo iyo koperative yarafashije impunzi ziyikurikiyemo impunzi ziyikurikiyemo rero zigeze aho zidandaza ubu rero bariko bariyumvira n'iyindi migambi bogira irateza imbere ariko hari ikibazo nyamukuru ikibazo cy'imitahe ubu hari aho tugera bitanga ko tubandanye kubera ta mutahe dufite iyo rero niyo ntambane nyamukuru impunzi ziri muri koperative je hope ko tuzifite turabona yuko turazi ko twatanguye naho tugeze ubu turose umutahe ukwiye twokora tugashika kure kuretse no gushora ahirwa aha hafi dugurisha kamwe kamwe tukubaka busheri yacu mbere tugashorera no mu mahanga navyo birashoboka mugabo ntambara nyamukuru niyo dusi ntambara y'ubujyo
Ishirahamwe inkingi rero ngo ryatanguye rifise intumbero yo gushira hamwe barundi bahungiye mu gihugu cha Uganda mu gisagara cha Kampala Celestin ahurihurukiyemo avuga ko ubu agezaho na watanga kazi kubandi bagakeneye kubera umumenyi yakuye muri iryo ishirahamwe inkingi bwatumye afata ingingo yo gutangura korora no kurima ubu akaba yejeje
bo gambere yo tindira kuja mushira hamwe urabona ko turi abaho abarundi turi mu mahanga ndagatse tubona yuko turi mu mahanga ko twogira ico dukora n'ico twahora dukora turi mu gihugu cyacu tuca rero dushinga ishira hamwe byo kwiteza imbere ibindi twatanguye turi abantu bake bagira ko umuntu yari afite ifaranga duke duke cyo dushira hamwe twagirigiri kugira babiri hama tugatangura mu ntango byari bigoye ugaho turabandanya buke buke gushika aho ubu dushyize ku ntambwe ikomeye aho dufite ubworozi bw'inkwavu ubworozi bw'ingurube aho niho dushyize uno munsi
ego nakahe kamaro wewe ku giti cawe iryo shyirahamwe rimaze kukugirira
ngo iri shyirahamwe giye ku giti cawe bwa mbere rero yamaze kuma inyigisho namaze kuronka inyigisho yavuga inyigisho izo nyigisho nkaba naziciye mu masaha ijana ubwo nararose ubumenyi kandi ku buntu muri iryo shyirahamwe kuko muri iryo shyirahamwe hari abantu batanga ubumenyi bakabutanga ku buntu hanyuma kugeza ubu naroroye ibyo noroye ubu nkaba narungutse ubu na jyewe hageze yaho ntangura kurondera ibyo noroye ko ntangura kwimbura bo mu buzima bw'ubuhungiro ibyo nize n'ibyo noroye ubu ndabona ko bitangiye kungira akamaro kuko ndafasha mu gucunga umuryango ntabuza n'umuryango iyo barwaye ubu birafata cyane kugeza aho hageze yuko na jyewe ubu ntanguye kwereka bamwe bamwe na gutangura gufasha abandi ndabereka akamaro ko kujya mu ishyirahamwe mu buzima buri imbere ndabona ko ibyo kujya mu mashyirahamwe bizomeza imbere cyane no kujya mu gihugu cyacu niyumvira niyumvira kubyokora mu ishyirahamwe n'akazi abantu ubu siniyumvira ko ndondera akazi ku muntu na jyewe hageze aho ndondera abantu ndabaha akazi na jyewe ku byerekeye ku byo nibyo
niko yagize Encher alongo iryo shyirahamwe inkingi yaratubwira uko yubatse aho yigishiriza izo mpunzi ndetse akanavuga ko hamwe uburyo bumukundiye yifuza kuzohava yigisha n'izindi mpunzi z'abarundi ziri mu makambi y'ico gihugu ca Uganda na Kivale n'ahandi kugira ngo bafashe abarundi benshi bashoboka kwisononura na rijya benshi muri bo usanga bugarijwe n'ubukene kandi boshobora kwiteza imbere mu migambi mito mito
ntiguro fise nuko yeshira hamwe rero nti kubera nabonye ko abari mu makambi amavuga za hospitale niho kandi ikampara nabo baguma bavuga ko bakeneye ibyo nyigisho nari sindi bishobora sindi gushobora kurumva bisaba uburyo n'ubundi abo bishoboka ko ndabigisha kubera ko narashoboye kubaka udoformasiyo gatoya mu biwenti urundi mu ngoro zifite ibikanga gasanga impande yaho mba aho ayo igurugisho zose zigera waza ngaho urumva ni ibintu bitaba bisa mu mafaranga nibyo birasaba amafaranga n'ubundi tuba ari dutanga bakaza aho mba urumva sishobora kubikorera abandi sishobora kujya mu makambi n'icyo kindaza ishinga cyangwa mu yandi masantere nkazambarara n'ahandi n'ubu rero icyo ndiko ndakora hamwe nabo turi kumwe tubandara tudodora tubaza ko mu minsi izoronka abatwishura tutoshye dushobora gufasha abandi ndetse nabo twagirije inyigisho ntihagire icyo tubaha kugira batangure imigambi nibaza ko nabo turose ko tubaha kugira ngo batangure utugambi tuboneke kurumva nta buryo bafite ngo umuntu avuge ngo urunita isangiye babiri cyangwa batatu nyine na sikaguru imwe nubuna kuyigaburira n'abafite inkwavu na zo nyine biravuna uko ugaburiye mu gisagara inzu asanga ari itukura izo mugabo igikuru tubona ni uko ndabona ko tuziko turakura amaboko mu muntu mvuzi tugira tuti twibeko dutangure gukora utugambi tuzanira uburyo wo kurindira ngo turi mu buhungiro nta kundi turi bubwire tubone ko igihugu urimwo ushobora kugikoreramo ugashyirwamo neza ugasomesha abana amashuri neza.
Ngaha dusozerereye ikiganiro cacu aho twariko turabaganira ku vyerekeye ishirahamwe inkingi zijejwe guteza imbere impunzi z'abarundi bari mu gihugu ca Uganda muri Kampala mu kubigisha ibikorwa vyotuma bisumbamwo no kubaha ingurane kugira bashobore kuraba ico bokora ngo batunge imiryango mbere bamwe mu bafise abana babone n'amafaranga yo kubarihira amashuri. Bera Gloria Kinore ni jena kiwa shikirije fashijwe na Innocent Kubwimana ari mu buhinga bw'ivyuma naho ubutaha.
Girahuba ubahwe.
Hari ha maradio abantu babatanguye kumva kwa jama radio yugawe. Bace batangura kubona bati kubuno munsi rero. Ko buga ya maradio tuzanyangwa abantu bumvirize ko dige twabara twumva. Abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe.
Kwahunze intambara yiki imbonera kure kishaka kutwica.
Girahuba ubahwe
ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi iyo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none muzi ko tugifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni ku minsi yose ya gatatu kuva saa 11:00 gushika saa 12:00 z'umugoroba.